Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Alama Juste Baringa.
Mwiyo nchuti na mwibagenzi wa hajiwe Nzamba Gateka Kawe, tuliko mwusi wa kabiri, genekezo ingi achumi na gata ndatu, kwezi nukwa rusama, mwaka nyumi na minongi na gata tu. Musa mwikaze mwana makuru tukwa wategurie, na yaka wagizo ningi ngonguru zikulikira. Abanyanyo mugabwe senere muntara ya Muyinga komine Butihinda zone Butarugera barasaba ko gatotezo bariko barakorerwa kuhagarara n'imyaho batatu muri bo bafunzwe kuva ku Imana uheze. Abagerewe mu ibohero rya Gitega baragaragaza akababaro bafise uno munsi, bakaba bakagaragaje mu kwanga kuyitwa Jafeti arongoye komite y'umutekano y'ibohero agaruka na muri bo adahamye kucaha yagizwa cyo kugandagurwa umunyororo. Na mushikirangaji wa mbira sawa chukuru Butare gushira imbere inyungu z'igihugu, bakamenya ko Butare bwose baronse butegezwa guca muri banki nkuru y'igihugu Berbe nabyo nyemaza kwikwirakira murano makuru amakuru saya gusa mukanya idoni.
Inzamba
ano makuru tubanze kuri no nkurice ku masonga Florian Irangabiye ahejeje gusubira gukubagurwa. Abandi banyoreye mu ibohero rya Muyinga bavyiboneye bavuga ko byakozwe na Serge Sabandemye umuyobozi w'igihohero. Aya makuru avuga ko uwo muyobozi w'igihohero aje azananye n'abantu babiri bambaye umwambaro usanzwe be na polisi babiri, bakaba baje bagana aho umwesha makuru arara kugira amusake. Abaraho bavuga ko Florian Irangabiye wenyine ariwe yasaswe, ahubwo ngo bakaba bari bitwaje n'ivyuma byo gufotora no gufata amareresi. Icyo gihe cyose urongo ibohero akaba yaguma amutuka ibitutsi byinshi. Abo nyine baraho bavuga ko Florian yaratekanye ariko hageze ko atwara radio yiwe ariyo yaciye aka ko bayitwara Serge Sabandemye akaba yaciye amusunura. Abandi banyororo baraho baca bakoma induru kuko bibaza ko bashobora kumukura mu ibohero. Serge Sabandemye nabo bazananye babonye abanyororo bakomye induru baca bafata ingingo yo kugenda. Uko nari nabwiye mu cyamba ke abanywanyi batatu umugambwe senera imwe nurongoye uwo mugambwe muri zone Butarugera muri komine Butihinda mu ntara ya Muyinga kuva ku no w'Imana bafungiye mu gasho ka zone Butarugera. Abanywanyi b'uwo mugambwe bakavuga ko ari totezwa ariko baragirirwa bagasaba ko ryo hagarara n'inkuru ya Kahino Dusabe.
Cyose byatanguye igihe cy'isaha zitatu zo mu gitondo aho Murundi Zaje Deon arongoye umugambwe Senel muri zone Butarugera yaca ku mutama ariko aramuri kawa baba baraganira. Nk'uko amakuru dukura kuri uwo mutumba w'ingoma abitumenyesha, ntibyatevye imbonerakure izwi ku izina rya Sarezi yaciye hashika ahamagara kuri telefone abandi bagera ku munani barabakikuza babagiriza ko bari mu nama. Munyuma bahavuye babareka ariko bavugana ko bacungira hafi. Ayo makuru akabandanya avuga ko igihe cy'isaha imwe z'ijoro byahavuye bikomera. Nkurunziza Gedeon bahavuye bamufata bahitana n'uwitwa Misezero Aloise yari yibereye mu kira n'undi musore basanze mu nzira barakubitwa barashaya bacaja kubafungira mu gashoka zone Butarugera babagiriza ko bariko bagira inama mu ijoro. Ariko ntibyatevye kugira inama byahavuye bihinduka bacaba bagiriza ko bari bagiye kwiba ibiharage. Ariko igitangaje nk'uko amakuru ava kuri uyu mutumba vyemeza nuko atatonga bigeze bafatanwa kandi batanavuze uwo bari bagiye kwiba. Abanywanyi b'umugambwe Senel bakavuga ko ubwo ari ruhigi bariko barakoregwa n'imbonerakure kandi ko mu manama bama bagira bavuga ko badakeneye abanywanyi b'umugambwe Senel kuri uwo mutumba w'ingoma. Basaba abajejwe intwaro ko babakingira bagafatwa nk'abandi Barundi. Kubera ayo makenga yose uruganda rwa radio Inzamba rwarondeye kuri telefone umukuru wa zone Butarugera kugira duhe umuco ariko nacyo yashimye gushikiriza. Naye umusitanteri wa komine Butihinda Gilbert Ndikumasabo yatwishuye ko ibyo bintu atari byo.
Arakoze Kahine Dusabe. Tubandanye ano makuru twabateguriye. Ingoro y'umugambwe CNR muri komine Kibago yarasambuye yose n'abantu bataramenyekana. Ibyo byabaye mu ijoro ryo kuri uwo munsi wa kane ushari kwa gatanu w'indwi iheze. Banyaye umugambwe CNR DFDD na cyane cyane urwaruka rw'imbonerakure akaba ari Gorudo mwako urutoki kuba ruri inyuma iyo sambugwa ry'iyo ngoro.
Iryo sambugwa ry'iyo ngoro ku rwego rwa komine byabereye ku mutumba wa Bukeye zone Bukeye nyene komine Kibago mu ntara ya Makamba. Abarongoye umugambwe muri komine Kibago bamenyesha ko atangereka yatambuwe urwaruka rw'imbonerakure rwa CNR DFDD. Bategura ko urwaruka rwaheruka no kubomora amadirisha y'iyo ngoro rwongera Rwanda yatwara aho ngo hari ibyo byo kugenda bya 17 warantiho kaba arwaye bumoye mu ntumbero yo kuburizamwo iyo murugwa ryayo cyashitekanijwe ubukeye kuwa 13 ntwarante imisore ibiri y'imbonera kure ariyo Jerome na Kazungu yari yafashwe yagirizwa kwiba ayo madirisha yarahagaritswe iranafungwa n'inyamiramabi ngaho ikibago ariko urongoye umugambwe cy'Ndefedeje muri commune Kibago Elias Ndikomana yahavuye aremera urongoye igipolisi muri commune Kibago kugira ngo ategeke inyamiramabi ihagarike amatohoza yongere irekure izo mbonera kure naho urongoye igipolisi muri commune Kibago yari umutima amenyo amatohoza akabandanya warongoye umugambwe CNDD-FDD Elias Ndikumana yahavuye acarondera Claverie Sabushimike arongoye parti ya Makamba akaba n'umunywanyi wa CNDD-FDD ngo ategeke barekure izo mbonera kure. Claverie Sabushimike yahavuye ategeka inyamiramabi ihagarike amatohoza yongerere kure za mbonera kure zikaba zaciye zirekurwa kuwa 12 na Mukiza. Abarongoye umugambwe SNL muri commune bakavuga ko iri rigira gatatu iyo ngoro ibomorwa kuko no kugenekezo rya ndwi uku kwezi bari bayimvye imfuruka zose inyuma yo kwishira hasi hafi yose kuri uwa kane. Izo ndongo za SNL haba ku rwego rwa commune Kibago canke mu ntara bakabona ko ari umugambi wari wateguwe kuko ibyo byose ibyamenyeshejwe yaba Esperance na Rukuna Rongoye commune Kibago canke Buramatari wa Makamba Françoise ngo zirazana ariko batashatse gutorera muti icyo kibazo uretse ko nabikekwa bahavuye barekugwa inyuma yo kubuza amatohoza. Ivyo ngo bikaba biriko biba mu gihe baheruka kwangirwa kugurura ingoro muri zone zine zigize commune ya Nzarake n'uburongozi bw'iyo commune. Ivyo ngo bakanabibwirwa ku munwa mu gihe bo baba babimenyesheje bandisa makete. Izo ndongo za SNL zigasaba ko igihugu hamwe n'amategeko agenga imigambwe yo kubahirizwa kuko uwo mugambwe wemewe n'amategeko. Kuri iyo midogo y'umugambwe SNL uruganda rwa Radio Inzamba rukaba rutararonka umusitanteri w'iyo komine kugira ngo atange umuco kuri iryo bomogwa ry'ingoro y'umugambwe SNL.
Mukanya batumira amate muhinga bw'ibyuma ce tubandanya n'anyo makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza Radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Makuru y'ubutungane mwibohero rikuru rya Gitega abanyororo barasaba bashimitse kuwitwa Japhet arongoye komite y'umutekano muri iryo bohero n'abandi babiri bahanwa hakurikijwe amategeko. Ni nyuma aho bigaragariye ko aribo bagandaguye umunyororo mugenzi wabo amukubise inkoni ku Imana heze. Mu gatondo ko kuri wa kabiri umushikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Gitega yari yagiye guhumuriza muri iryo bohero akavuga ko uwo Japhet aho yajanye gufungirwa ari nk'igihano kugira amusubize mu bandi nabo barabyanka mu gihe atarahanirwa ibyo yagirizwa. Inkuru tubaza mugenzi wacu Francine Kanyange.
Ku mugoroba wa kuri uyu wa kabiri mu bohero rikuru rya Gitega hari yatekanye ariko amakuru dukura muri iryo bohero amenyesha ko mu gitondo ari abanyororo bari basubiriye kugumuka kubera ko Félicité umushikiriza manza wa Repubulika muri iyo ntara aherekejwe n'urongoye iryo bohero yari yaje kubabwira ko agomba kugarukana Japhet mu kigo cy'iryo bohero. Abandi banyororo babyumvise bakira bamugumukana baramwankira. Abo banyororo bavuga ko Japhet atabaye bakeneye ngo nabanze akurikiranwe hisunze amategeko ku cyaha yagirizwa bene abagenzi biwe babiri cyo kugandagura umunyororo mugenzi wabo Leonidas Ngendanzi bakubise amahiri kuimana uheze gushika afe icyo bamuhoye ngo niyubahiriza amategeko y'isuku. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri rero iyo ngingo yo kugarukana Japhet aho abandi bafungiwe umushyikiriza manda wa Repubulika mu ntara ya Gitega yayihagaritse ariko bamwe mu banyororo bamenyesha ko umushyikiriza manza ashaka kuzimanganya ibyagira Japhet kuko bafitaniye ubucuti budasanzwe. Abandi babiri bagirizwa kwifatikanya na Japhet kwica uyu munyororo bafungiwe mu ibohero ry'abagore mu ntumbero yo kubakingira kugira abandi banyororo ntibabagirire nabi. Abo bafungiwe mu ibohero ry'abagore ni Kanani Fidbert na Jonas imbonera kure zisanzwe zikorana na Jafet mu gukora mabi aho mu ibohero nk'uko amakuru dukura muri iryo bohero nyene abandanya byemeza. Tubibutse ko no mu mwaka w'2021 uwundi munyororo yitabye Imana mu bitaro bikuru by'Igitega, nyuma yaho yari yakubiswe n'abandi banyororo bari muri komite y'umutekano.
Kashine Kanyangura koze mu gisata c'ubutare, naho ngo ubutare butegezwa guca mu nzira imwe gusa nayo ikaba ari Banki Nkuru ya Repubulika y'Igihugu BRB. Ibyo bishyizwe ari umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirako buca mu nama yagishije abacukura ubutare bo mu mihinga itandukanye y'igihugu, ari kumwe n'ababuramatari bo mu ntara zitandukanye, bari kumwe kandi n'inzego z'igipolisi. Inama ikaba yabaye kuri uno munsi wa kabiri igenekezo rya 16 Rusama ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Umushikiranganji wa mbere ahamagarira umwe wese gushira imbere inyungu z'igihugu. Ido ni ido na Bonfils Niyongere.
Inyungu z'igihugu ngo ziteza kuza imbere inyungu z'umuntu canke umugwi w'abantu, ivyo ni vyashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirako buca mu nama yagirishije ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga kuri wa kabiri abimba ubutare hirya no hino mu gihugu. Abimba ubutare bategetswe kandi kuvabanura n'ingeso yo gushora ubutare hanze y'igihugu cy'u Burundi canke kugemurira abategetsi bamwe bamwe, ahubwo bakabujana mu ibanki nkuru y'igihugu. Iyo nama ikaba yari yitabwe kandi iruhande y'abatwara amakoperative yimba ubutare n'ababuramatari hamwe n'abajejwe umutekano.
Bonfils Niyongere nawe urakoze. Ni ngaha duce dusozera ano makuru twari ko turabashikiriza. Mwakoze mwese abariko baradukurikirana, mwakoze abafashije mwese kwegerana ano makuru. Alain Majesté barengana yabashikirije, nkaba ndabasezeye ndabifuriza kugira iteka n'itekane mu byanyu no mu bantu.